bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri 10 na Jean Diane Ninahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu makuru tubafitiye harimo ayerekeye abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca Gitega basaba kubaka ico gisagara cabo bakoresheje amazu bazokwerekwa na leta kugira ngo kibe igisagara gifise ishusho y'igisagara ca leta.
Udafite nawe urarorye wenda kuza gutegoza ngo mamwe pra bagwapa hanyuma uburyo bubake ubukuyihe kandi gikunda ku muntu muto muto pra bazoyihaba bakozi bahitanye n'ibishoboye wehejuru
kaje ibintu zo kubaka mbere byo nangora cyane gose kandi nk'urugo rurimo umugabo twebwe batamakaza ibyo tugo.
Abanyagihugu mu gisagara ca Gitega bavuga yuko atabushobozi bafise kugira ngo bakurikize ivyo bariko barasabwa na leta. Turabigaruka ko handi hato hagataho buruserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi bwashikirije inyubakwa umukuru w'igihugu c'u Burundi azokoreramwo ni mu ntango ya kino kiganiro. Akuno banza nkabwira muri make kwina mashinga amateka leta z'umwe za Amerika yiganziwe nabo mugambwe w'abademokrate jo kwa gatatu batoye bemeza integuru y'itegeko yahagarika imfashanyo za gisirikare ya Amerika ihuruna n'impuza makungu rongwe na Arabia Saudite mu ntambara muri Yemen. Iyo integuru y'itegeko yarungikiwe inama nk'inguza amateka kugira ngo nayo igire ico ibivuze ko leta z'umwe za Amerika zamye zifasha urugo runani ruhurikiyemwo iperereza hamwe n'ibikoresho vya gisirikare mu ntambara rurimo muri Yemen n'abahuti bashigikiwe na Iran. Abashinga amateka ba leta z'umwe za Amerika mu migambwe yose uko ari ibiri babazwa n'abanyagihugu bahitanwa n'ivyo bitero, ariko kandi bavuga ko barajwe ishinga n'ivyavuzwe na perezida Donald Trump inyuma y'igandagurwa ry'umenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsula ya Arabia Saudite Istanbul ku mugwa mukuru wa Turukiya. Mu gihe ico cemezo co kwemerwa n'abakenguza amateka ibiro vy'umukuru w'igihugu White House vyavuze ko bita zovyemeza. Intumwa za leta z'umwe za Amerika hamwe n'abategetsi b'Abatalibana bategekanya kubonana ku munsi wa mbere muri Pakistan mu kindi gice c'ibiganiro bitumbereye kurondera umuti wa politike ku ntambara imaze imyaka 17 muri Afghanistan. Gushika ubu ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu arivyo Qatar na Emirates z'umwe z'Abarabu nivyo bimaze kwakira iyo mibonano, aho intumwa idasanzwe ya Amerika mu guhuza Abanyafghanistan ariwe Zalmaye Khalilzad n'intumwa y'Abatalibani Sher Mohammed Abbas Stanixa baserukiye imirwi barongoye. Mu nama iheruka kwera i Doha ku murwa mukuru Qatar, impande zose zemeranije ko abasirikare ba Amerika bashobora kuva muri Afghanistan mu gihe abatalibani bokwemera ko bazorwanya iterabwoba. Umuvugizi w'abatalibani Zabibullah Mujahid yatangaje ku munsi wa gatatu ejo ku inama yimirije ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri izobera Islamabad ku murwa mukuru wa Pakistan. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yarakiriye ahakorera muri White House mugenzi wa Colombia Ivan Duque ejo kwa gatatu. Mu byo baganiriye harimo ikibazo cya Venezuela, igihugu kibanye na Colombia. Leta z'Ubumwe za Amerika na Colombia ni imwe mu bihugu bishigikiye perezida w'inamashinga amateka ya Venezuela Juan avuga ko ariwe mukuru w'igihugu yemewe, ariko vyimfata kibanza. Abategetsi bose baraneguye ingingo ya perezida Maduro yo gukumira imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti zaheze ku mupaka wa Colombia. Perezida Trump majambo yiwe yagize ati, nduguruye twa mugina n'ubugizi bwa nabi gose kuko abantu bariko baricwa n'inzara ndugaye twa mugina. Mugenzi we Duke nawe yasubije ati, kubuza imfashanyo kwinjira n'ubwicanyi ku buzima bwa kiremwa muntu kandi nivyo gutera ibyatsi. Juan yemeza ko imfashanyo zatanzwe ahanini na Leta z'Ubumwe za Amerika zinjira muri Venezuela ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa kabiri. Kwa mbere perezida Nicolas Maduro yabigomba zitegerezwa kwinjira mu gihe zito kwinjira ngo abantu barenga 300,000 bazopfa bazize inzara nk'uko abisigura. Colombia nico gihugu cakiriye abanyagihugu benshi ba Venezuela bahunga kwera inzara n'ubukene. Ishami mpuza makungu ONU yemeza ko abanyagihugu bose hamwe barenga 3 million bahunze Venezuela kuva muri 2015. Radiju ya Amerika isamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 35, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze userukeze bwo bushinwa mu gihe guco Burundi bwashikirije inyubakwa umukuru w'igico Burundi azokoreramwo umushikiranganje migenderanire y'u Burundi n'andi makungu agrashima ingene iyo nyubakwa yubatse kandi ko izokora ico yagenewe. Li Changlin aserukira ubushinwa mu Burundi yemeza ko ari gikorwa cambere gikomeye igihugu cyo bushinwa gikoreye u Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Raymond Zimana ariko arabikurikirana. Remo amahoro ngaho i Bujumbura.
Mahoro neza dia.
Iyo nyubakwa yubatswe neza na neza he?
Neza na neza iyo nyubakwa yubatswe ku musozi Gatenyi ni muri komine Mutumbuzi y'intara ya Bujumbura. Ubwa mbere muri icyo kibanza abantu birukanywe kugira atangure ibikorwa bari ku mahegitari 40, ariko ubu hakaba harirukanywe abandi bose bari kumwe ku mahegitari 160. Ni ukuvuga ko icyo kibanza bashaka ko kigera ku hegitari 200.
Hanyuma wahashitse ni nyubakwa isa gute, abari bahari wabona bameze gute, bavyakiriye gute?
Neza na neza inyubakwa yubatswe mu buryo bumeze neza kandi no mu buryo bukomeye, ariko ntitwadondorewe neza ibiyigize naho bavuga yuko izokorerwamo umukuru w'igihugu n'abakora mu biro byiwe. Ikibonekeje ni uko umukuru w'igihugu muri ibyo biro yaserukiwe n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, nawe nyine akanakimwe yashyikirije kuko yagenzuye inzu gusa ataragenda. Mugabo uwagiye gusinya amasezerano yo gushyikira Burundi iyo nzu akaba ari umushikiranganje n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, Ezekiel Ndirigira akaba yasinye kandi akaba yemeye yuko yemereye Bushinwa yuko iyo nzu izokorerwamo icyo yagenewe, icyo yubakiwe ni ukuvuga izokorerwamo n'umukuru w'igihugu n'abakora mu biro byiwe.
Hama ku ruhande rw'Ubushinwa hoho nabo bavuga iki?
Ku ruhande rw'Ubushinwa bo bavuga yuko ari ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ubugenzi nyamukuru Burundi bufitaniye n'Ubushinwa, kandi Ubushinwa bukemeza yuko ari ikikorwa cya mbere gikomeye Ubushinwa bukoreye u Burundi mu kuyubakira ingoro y'umukuru w'igihugu.
Bo bavuze amafaranga iyo nyubakwa yatwaye, hama yari yatanguye kubakwa ryari? Remo, kugira ngo tubyibutse abanyagihugu batwumva.
Icyo kibazo cyagarutse haba ku userukira Ubushinwa mu Burundi eka mbere n'userukira n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, ariko bavuze ko atari igihe cyo kubivuga, bazobwira icyo bashyikirije mu nyuma. Ariko rero userukira Ubushinwa yemeje yuko icyo gikorwa cyo kubaka iyo nyubakwa cyamaze imyaka 2 n'inusu, ni ukuvuga ko cyatanguye mu mwaka w'2015 hagati.
Hama aravuga ryari umukuru w'igihugu ategekanya kuyikoreramo n'abari mu biro byiwe?
Icyo kibazo cyabajijwe umushyikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Ezekiel Ntibigira, akaba yatumenyesheje yuko ngo inzu nshyashya ngo iratotwa, hanyuma acayemeza yuko niyo ibikorwa byatanguranye zina bazotumira abamenyeshamakuru kugira abarundi bose bamenye yuko ibikorwa byatanguye, ati ntiharahera bazobimenyesha.
Raymond Zimana, hari icyo umushyikiranganji w'imigenderanire yoba yavuze kuko iyo nyubakwa irabonetse, hama bakaba ariko aravuga ko bashaka kwimurira umugwa mukuru wa politike i Gitega, ntawe uhava acyibaza tizo.
Atari ukuvuga yuko icyo yemereye Ubushinwa yuko izokorerwamo n'umukuru w'igihugu n'abari mu biro by'umukuru w'igihugu, kuri ibyo bindi bibazo ntiyashatse kugira icyo ashyikiriza.
Urakoze cyane rwose Raymond Zimana, ubandanye ukurikirana iyo nkuru, hama watungikiye n'amafoto mu kanya turayashira ko abakunzi b'ijwi rya Amerika babona ingene iyo nyubakwa isa. Ubwire umunsi mwiza, turasura amakuru yo hanyuma.
murakoze
tukivuga ivyerekeye mugwa mukuru na hakorera leta nyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca Gitega basabwa kudasubira kugurisha amatongo no kubaka inyubakwa zikwije bisabwa n'igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara abanyagihugu basaba leta kuyongingo yosubirikirwa neza kuko ngo izogira ingaruka mbi ku mibereho y'abanyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zabo ni mu gihe haherutse kwemezwa yuko Gitega igiye kuba umurwa mukuru wa politike w'u Burundi mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana Gitega hadufite ibindi kwino nkuru
ingingo yo kubuza abanyagihugu baba ku mitumba iri ku nkengera y'igisagara ca Gitega kubaka ko bishakiye canke kugurisha amatongo yafashwe na buramotari w'intara ya Gitega Venance Manirambona mu ntango z'uno mwaka. Venance Manirambona avuga ko iyo ngingo ariyo gufasha abanyagihugu kutimarira kamasi kubera abahashaka ari benshi narijya gisagara kizokwaguka kijayo, naho kubabuza kubaka uko bishakiye no kugira igisagara kigume gisa neza ku isohokero ryacu. Abanyagihugu baba kuri iyo mitumba ku ruhande rumwe barashimiye ngingo nkuko babivugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
kuva na kera twanyu dushaka iterambere riza mu gisagara kuko nawe tuza gupita pita handi wifitiye ahantu zuta uza utuye ni vyiza ntangorane vrema igisagara ni cyiza gose hago ni kinyaruke kiyitse nyine mu rwa mukuru zitubone hanyuma bisigaye tutobamwe kunyene abatunzi banini hose barabaho no muri Bujumbura murayobona abapeti bimvukira baho bariho nyene hahande nyene abasigaye nabo abamati biyo bakamahitaje bakiba kirayo konyene bakabantu konyene mu mutekano wange
byose tubyakira neza ariko isho ikidutera intuze ya amadidane nuko ukungana turose bakuronka handi tu nkamwe nkaka kazi kiwanje bagasituye kugira nsubire kuronka kandi n'ubundi umuntu aronsa haba ntangorane iterambere n'irya twese yego.
Abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kubabuza kwikora kuri ayo matongo kudatahuritse
nahitonya amavukiro uri keneye atangorane zirimo kabukenye gushaka kuyikenura kugira nawe mu nce gisagara nk'abandi kimeze neza mvo byogenda gute uko warabora ukuntu wapunguze iyo binutse bakatuka twagadandatse bakubujije kugurisha tubonye amavukiro kugira ngo ndure mu gisagara none umve imperuka yoba igihe none kuma nige tuye umuntu ari fisi kugira yikinure
byose nk'ubunye warufise nk'antu hanini kare mu gisagara kuyumva baguhaye ngo shujye igipande gitoyi wavisa uca wubaka ngo shuba kiyumva baguhaye ngo shubura guma muri babandi nyene gukura muri nk'ubujo usanze nga ndumupapa ndabise umujyango umutama wanje n'uyo jenisari nga abandi bari kuguza yanje nshe ngaha ntakandi nshe ndumunyagihugu nyine ngahanye
ibyo bintu byo kutagurisha itongo hajewe niko ndaraba iryo tegeko banza bakariraba neza bapfa kurifata gihuti hute
kubona basabwa kubaka kurikijwe isho bazokura mu isada ca leta gijeje utunganya ibisagara abanyagihugu bagira bati
ubudafite nako urarorije wenda kuza gutegoza ngo bampe pra bagwapa hanyuma ubujyo bubake ubukuyihe tani gikunda ku muntu muto muto pra bazoyihaba bakoze bahetanye n'ibishoboye wejuru baguriye amaparasera bagaha kwa ama kredi nayo twibanye ucirunga ugatumba ntigikunda
kaje ibintu zikubaka mbere byonangora cyane gose benshi birotugora byonani kongera nasubira kubaka tari nk'urugo rurimo umugabo twega batamukazi byo tugora
abo bantu bo kubaka babahaye zupra bifarangira n'ubujyo babafise n'ubuzi babafise katwege urumva nk'ubu twubaka nk'ikinombori nkubwira twubaka dushobora gufata nk'abantu nkabangahe babagomba kugira umugambi tugahana umusada
bavuze kudashobora kubaka ibyo ushaka bagashaka kuzanira ubake ibyo bashaka bidahwanye n'ubujyo ufise urumva intambamyi zirahari buzima bw'umuntu
abanyagihugu bo ku nkengera z'igisagara ca Gitega barafise ico basaba leta
ari hamwe bagize bati batandi nk'umuzirukira abantu bimuke bave hafi y'intuze y'amabarabara yoheza karondera handi kure hitereye amaze kuronka udufaranga akacarondera handi hitereye akubaka akazu
ibyiza by'igisagara nta muntu umwe ashobora kubyanka iyi leta yacu n'umubyeyi wacu yakwiye kuzoraba ikintu cikigega ihashira bagaheza bakazana bakaduhingurane baduhayingurane tugaheza tukubaka izo nzu nziza bo bakeneye ko natwege ibyiza by'igisagara turabishaka
amakaritsi amwamwe ari hafi igisagara nka mushasha nyabututsi na songa igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara caramaze gushira ibimenyetso ku mazu ategerezwa kubomogwa kubera abahobatse batakurikije amategeko igitega Fidel Antoine Sabimana ku bwijwi rya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda. Je ni mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri le kaya Colorado ikajumbura zame.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho mu gihe umugambi w'imboneza mikurire y'abana bitegekanyije ko n'imiburi buri umwana yofungura inshuro zitatu ku munsi hari imiryango ibakukigwa cankumbu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko no gufungura saa sita ari gihamana abana baja kwiga batariye ku buryo hari nabagerayo bagasinzira kwera inzara iba ariko inzego z'ubutegetsi zirabihakana zikavuga ko atamunyagihugu n'umwe abakurusizi abayeho muri ubwo buzima. Umenyesha makuru yacu Temistocle Mutijima arakomeza n'ibindi kuri no nkuru.
Tugomba kubwirwa nuko ngo kutugira kubwirwa nyine kajya ku ishuri wazo nyine ugasanga mu rugo ntacyo batetse. Ni mugoroba ukaza kubura icyo buteka. Kwanyamazi nyine ukiryamera.
Ni mu masaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'amanywa. Uyu mwana uri mu kigero cy'imyaka 12 yasigaye mu rugo hamwe na bagenzi be bandi bane aho babana na nyina ubabyara hakukirwa cyankumba. Ategereje ko abize mu gitondo bataha hanyuma nawe akerekeza ku ishuri. Ibijyanye no gufungura mbere yo kujya kwiga byo nta bibara bitewe n'uko ntacyo kurya umubyeyi wabo yabasigiye mbere y'uko ajya gushakisha mu gitondo cya kare. Suyu wenyine gusa ariko kuko ababayeho nka wahakukirwa cyankomba ari benshi aho imiryango ishobora kurya kabiri nibura ku munsi ari mbarwa.
Urabona ko mvuye ku ishuri narinze nta biryo biri muhira ngo bagiye gushaka ibyo turibuze kurya nimugoroba. Nyinge ari muhira ndicara nyine. Nicara nyine gutyo nyine nta kintu ndiye nyine. Ubundi twegahana ku nkombo turya ruko Imana yabishase ababyeyi ubu ntago baba bari mu rugo baba bagiye gushakisha nyine.
Wowe muri gana n'uko. Wowe ni hakangahe ushobora nibura kubona ibyo kurya saa sita mu rugo
cyumweru cyose. Iyo babifite njya njye gatatu ndasinzira nyine kubera inzara n'umunda nyine harakurya kubera ko nta kintu wariye. Niba kubaza ikibazo ntago wakimenya kubera ko uri gutekereza inzara. Kagera igihe cyo gutaha nkugera mu rugo ugasanga ndabyo ukanywa amazi nyine yo kwiryamira.
Iyi mibereho igoye ku bana iratuma n'imyigire igorana. Yewe hari n'abatishuri nk'uko binemezwa n'ababyeyi.
Iyo twabonye nka ikiro cy'ifu ngubu turarya nyine ntagire ikintu gisigara mu safuriya akabwiriwe twagira Imana tukabona utundi twa nimugoroba cyangwa tukatubura tukararira
ku ishuri. Yabonye inzara imuriye atangira gusinzira akabwira mwarimu ngo umunda hari kundya kandi ari inzara bakamwohereza mu rugo.
Umwana ashobora kujya ku ishuri mu gitondo akajya ku ishuri ntabwo yariye uretse amazi yacishije mu maso gusa akavayo saa sita yasanga ntakiri mu rugo agafata amarira ijoro rikaza akaryama bwacya mu gitondo bambwira ati jya ku ishuri ati wapi none ndi kumva narembye. Ugasanga abana benshi hano kwikikirwa bati ishuri kubera iki kibazo cy'inzara.
Ubu buzima bugoye ku baturage ba Nkombo hari abavuga ko buterwa n'uko benshi muri bo bari batunzwe n'umwuga w'uburobyi bw'isambaza ariko kandi bagakoresha imitego ubutegetsi bwaje kugaragaza ko itemewe kandi bangamira iyororoka ryazo mu kiyaga cya Kivu. Iyo mitego imaze gucibwa rero byasabye ko bamwe bashaka akazi ku bafite amakipe y'uburobyi akoresha imitego yemewe abandi barakabura. Uretse ko hari n'abajya gushakira imibereho mu gihugu cya Uganda ntibibuka bo basize inyuma.
N'abajya ngaho mu Bugande bagenda bakibagirwa abana basize n'ababyeyi ugasanga urugo nyine ruri kugenda nabi cyane. Ugasanga umwana ajya ku ishuri atariye navayo saa sita akirirwa gutyo akaza kurya nimugoroba naho nabibura akaryama.
Kuba imibereho igoranye mu miryango ibangamira imyigire y'abana binemezwa na bamwe mu barezi bigisha ku Nkombo. Nubwo batashimye kuvugira kuri mikoro y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi iki kibazo zirahakana ko gihari. Bwana Kayumba Efuremu uyobora aka karere yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ko nta muturage w'akarere ayoboye ufite ikibazo cy'inzara kimutera kurya rimwe ku munsi. Yatubwiye ko azaduha umwanya wo kugira icyo abivugaho yamaze kwikorera ubushakashatsi akabona ko ibivugwa bihari kuko kugeza ubu watabyemera. Iki kibazo cy'imirire idahagije kiravugwa muri iyi miryango ikennye ku Nkombo mu gihe intara y'uburengerazuba aka karere ka Rusizi gaherereyemo ari ifite abari munsi y'umurongo w'ubukene benshi ku kigero cya 47 n'igice kimwe ku ijana mu gihe abari mu bukene bukabije bo bari ku kigereranyo cya 21 n'ibice bitandatu ku ijana nk'uko biheruka gutangazwa n'ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe ibarurishamibare. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye mu kanya tubaza gucisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko imbere ko tuja ku mbuga ngurukana bumenyi tubanze tunyarukire mu ikambi ya Rusenda, ishirahamwe ryita impunzi HCR riri mu bikorwa byo gutanga ibikoresho by'isuku birimo amakotex n'amasabuni ku bakobwa n'abagore bo mu ikambi ya Rusenda bari hejuru y'imyaka 12 kugeza kuri 46 y'amavuko. Iri shirahamwe ritanze ibyo bikoresho nyuma y'amezi 6 abakobwa n'abagore bo mu ikambi ya Rusenda bada bihabwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo amaze kuvugana n'abariko barabironswa atubwira uko bariko baravyakira.
Biriko bigenda neza kuko umuntu wese araronka ico yategerezwa kuronka, kiretse yuko babiduhaye vyaratevye ku mpamvu yuko mu nkambi ya Rusenda abari babikeneye bari benshi, haba haraje bikenya baca baturindiriza kugira ngo ibindi bishobore kuza mu nyuma bongerereza ko twashoboye kubifata turabantu 2,500. Icyo gihe naho hari habaye haraboneka bikenya by'2,500 baca baraturindiriza, niyo mpamvu habaye iki kibazo cy'uko tubirose twaratevye. Twabwiye hasere yuko yodufasha bakaza barabiduha tutarinze gusubira gucererwa nk'uku, kuko natwe biradufasha mu kazi kibihe byacu. Murabizi tutarinze kudondagura periode zacu, nibibazo bigorana kuko ntacyo twokwishoboza turabarefije, nta buryo tuba dufise bo dufasha cyane.
Mbo twe n'ukuri twikimye cyane gose kuko aho igihe tutari bwaro nk'amakotex twahora tujya kwishyure, iyo tugiye kwishyure tutiringanije neza ugasanga bitumara amaji imbere y'abandi banyeshuri tukakugwa n'isoni cyane gose. Ku bw'urugo kuba baduhaye kotex n'ukuri turabashimiye cyane gose.
Ubu urabona ko bahoraga baduha tugitangira baduhaga isabune 3 ariko ubu noneho bakambere nyuma barahindura baduha isabune imwe n'igipande, none ubu noneho baduhaye isabune imwe. Isabune imwe rero urareba kuyikoresha ku kwezi ni ikintu kidakunda. Ubwo tukabona ko nk'amakene twari dufite mwibyo twasaba ko bakongereza ku tuntu twitwa amasabune. Kuko isabune nimba ugiye kuyikoresha ubwo renyura yikoresha niyo minsi 3 irabirangiye. Ubwo mu bukenera dufite twasaba HCR kugira ngo itwongerereze kuri icyo kintu, kandi yaba ariho bazana ibintu bivuga ngo ni bipakeza ababyeyi ntabwo turiho tubibona nk'uko babizanye. Barabizana ibyo twabonye bapakuruye hariya tukabona bazanye indi rangi itari iyo twabonye bazanye hariya. Ubwo rero tukaba twasabaga yuko uko bije niba biduhe nyine nk'uko babizanye, bareke kubihindura baduhe ibidasa n'ibyo batuzaniye.
Ibi bikoresho by'isuku ko baduhereza ni byiza cyane, mugabo dusaba ko bitoza biteba kuko aho umuntu abikoresha ugasanga nko mu kwezi akoresheje nka 3, ukundi kwezi kuje urumva aca buri cyakoresha agakoresha ikintu gisanzwe. Dusaba rero yuko boza tunyarukiriza nkabura kwezi kama babidufashishije byari byiza cyane. Umba kwa idukenye cyane abakinyizi twari cyo twifashisha kwambara tukabaranyira ibintu bisanzwe, mbere twagiye n'ubwo zifata urwara kanseri tukavuga ati batwibagiye abakenyezi cha tugwara ingwara z'umimba byirondoka kubwerekeye tuko dukoresha ibyahi bidasukuye neza bitagira agasabune ko kuyimeshesha. Mugabo batwibutse turakengutse ubwo babandanye uko burakwezi bibuka abakenyezi kuko dufise ingorane zifatiye amimba kirondoka.
Nuko rero barabakenyezo mu ikambi ya Rusenda kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ariko bamubwira uko bakiriye imfashanyo ya HCR ijanye n'ibikoresho bimwe bimwe by'isuku birimo amakotex hamwe n'amasabuni. Mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Bija bibi biranuga nuko kwa rivi
kandi bihu
ngo ni bihu kandi navyisomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nivyo nivyo
kasivye
dupingi dupingi utangiki
mupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Utubazo ni twinshi ku mbuga ngurukana bumenyi tujanye n'ihagarikwa ry'umenyesha makuru wa radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi RTNB wona wakaba ari Pascal Butoyi yahagaritswe ejo. Bamwe bavuga ati mbega none yahagaritswe aziriki, yoba yararekuwe yari yazize ico ariko arakora kijanye n'umwuga cankiki. Mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura mwidonido.
Umumenyesha makuru Pascal Butoyi yafashwe n'igipolisi kuri uwa gatatu igihe cy'isayicenda n'igice z'umuhingamo. Amakuru duhabwa na nyene gufatwa nuko yariko ararengana ku ibarabara rica hagati y'ibanki BCB n'imangazini Le Parisien. Bugingo atereje amaso haruguru y'ibarabara asanzwe hagwiriye urudandazwa rugendagenda uteruja ku gituro cy'amamodokari yunguruza abantu baja mu manuko rw'igisagara cha Bujumbura. Abona umurundano w'abanyagihugu n'abapolisi, niko guca abona hari umunyagihugu ariko arakubitwa n'abapolisi abantu bakoma induru, nawe agatima kumumenyesha makuru karavyuka atangura gufata amasanamu. Inyuma y'iminota 15 ariko arayafata, niko guca asumigwa n'umupolisi amufata ipantaro yongera amuboha amaboko agenda arakwegwa gushika kuri Sojemak ku kibanza cyaho zisoko nkuru ya Bujumbura ni nko ku kilometero. Inkuru ibandanye ivuga ko inyuma y'iminota 30 haci haza imodoka ya minibus y'igipolisi imutwara ku gipolisi cy'Inyamiramabi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko yafashwe yagirizwa ko yari karafata ayo masanamu kandi atamukoresha bimutumye, agakekwa ko yoba yarifadikanije n'abadandaza muri uwo mugumuko. Umukoresha wa Pascal Butoyi ari na warongoye uruganda rwo kumenyesha makuru Hazio Aloys avuga ko atari ngombwa kumumenyesha makuru akora akazi ari uko bamuhaye ugo ruhusha. Icyo bakora ko babanza kubisuzuma imbere yuko bitangazwa mu radio. Eka n'urongoye ikigo cy'abamenyesha makuru Denise Mugugu avuga ko hari kutamenya amategeko agenga umenyesha makuru.
Twebwe twibaza ko ari kudatahura kumbura ingene uwo mwuga ukogwa. Sibwo bwa mbere bibaye, hari n'amazi gufatirwa n'ibikoresho byabo. Nibaza ko hariho kumbure kudatahurana n'abo bantu bakora izo nzego. Nibaza ko kumbure byari bikenewe ko bogerageza gutegera kumumenyesha makuru ahari canke kumbure ababajejwe ababatwara bakagerageza gutegera ko mu mwuga wacu natwe aho tugiye tukabona ikintu kidasanzwe. Ikintu ca mbere dutegereza kugira ari gufata ibyerekana ko habaye ikintu kidasanzwe. Ahandi ho nta mwuga w'umuntu buriho. Nuko uvuga ko umwuga w'umuntu utoburi mu mutima wiwe uhamye urindira ko uwakugaba ari wakubwira ngo yifata bijya bintu. Ehege nzanire bijya bintu. Uko umenyesha makuru nawe ategeza gufata ama initiative
ku mbuga ngurukana bumenyi bivugwa ko Pascal Butoyi yataburiwe ku impuzu akanakubitwa. Ivyo uyu menyesha makuru abeshuza akavuga ko atamagara yiwe yahohotewe. Icyo yatswe niyo telefone ngendanwa yari karakoresha hamwe n'ikarata imuranga mu mwuga. Inyuma kwisigura kuri no munsi wa kane hamwe n'abakoresha biwe yasubijwe ikarata y'umwuga, ariko telefone kugeza ubu akaba atarayisubizwa. Kuri ibi havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu yagize ati: ha, none nk'uyu yoba yaziziki emwe ibintu bitera bikomera. Uyu nawe ati: n'abamenyesha makuru ba leta nabo barashikiriwe. Uyu ndi nawe ati: none umuntu gufata amasanamu hari kibujijwe kandi ibintu biriko bikorerwa ku mugaragaro. Hari nabandi bibajije bati: mbega none umumenyesha makuru yorinda guhabwa urusha n'umukoresha kugira ngo akore akazi? Tugarukirize kuri uyu yagize ati: ahubwo igipolisi nibacigishe amategeko agenga umwuga w'abamenyesha makuru, gutyo niho bashobora gukora bidegemvye, naye handiho ntibazoroherwa. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, harakenewe n'uko uri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi, ariko imbere yuko duhana agahindukira ngende ndabibukije ku buserukizi bw'Ubushinwa mu gihugu cy'u Burundi bwashikirijwe inyubakwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi azokoreramwo. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu arashima ingene iyo nyubakwa yubatswe kandi ko izokora ico yagenewe. Li Changlin aserukira Ubushinwa mu Burundi ayemeza ko ari igikorwa ca mbere gikomeye igihugu cy'u Bushinwa gikoreye u Burundi. Umushikiranganje genderanire w'u Burundi ntibwavuze ryari iyo nyubakwa izotangurira gukoregwamo canke ngo rubuvuge amafaranga yatwayiwe kugira ngo ico gikorwa akirangurwe. Bavuze yuko bazobishikiriza hanyuma. Mu kwibuka kandi ko abanyagihugu baba ku nkengera z'igisagara ca Gitega ni mu gihugu cy'u Burundi nyene basabwa kudasubira kugurisha amatongo no kubaka inyubakwa zikwije ibisabwa n'igisata ca leta kijeje gutunganya ibisagara. Abanyagihugu basaba leta ko iyo ngingo yosubira ikirwa neza kuko ngo izogira ingaruka mbi ku mibereho y'abo banyagihugu abenshi basanzwe ari imvukira zaho. Kugira ngo bishoboke, abanyagihugu basaba leta ko yobanza ikiga neza uburyo bukwiye bwo kubaha imizibukiro canke bakaba kubaha ingurane kugira ngo bubake inyubakwa zibereye igisagara nuko rero makoze kumviriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye ku bwa Facil Gebehu hamwe na Ingenieur John Andre Diane na hazo twari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabashimire kuri mwebwe mufise abakunzi mukemera n'umweranda Valentino reka tubipfurize umunsi mwiza wa Saint Valentin.